Manda nyakumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mwumvira mu Rwanda kuri FM 94.4 n'ibice bitatu mu Burundi naho mukatwumvira ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 25 metero 31 na metero 41 turi kandi ku mugoroba kuri metero 19 na metero 22 mwiriwe inshuti bakunze muteza amatwi ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika hano muri studio 11 na Joy Diane nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga 15
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mutinone uno munsi mu kiganiro mu bisanga tuza kugaruka kuki twabatumiriye mu rwindanga karanga ishaka wo mu gisagara cha Ottawa muri Canada aho tuza kugaruka ku bikorwa bitandukanye uwo mugwi ukora harimo gutamba ikirundi no kwigisha kugitamba ndi kumwe na Alida Ingabire ari mu bawushinze uwo murwi nwaza ko ari umutumire wacu nyamukuru kugira ngo atubwire ivyo uwo mugwi Alida amahoro ngaho muri Canada Ottawa
Diane
ikora mutsa amahoro
Ego na mahoro namwe murakomeye.
Turashima kandi wakoze kwemera ubutumire bw'ijwi rya Amerika.
Murakoze niteka kuri twege ko namwadutumiye murakoze.
Ego Alida uyu mugwi ishaka wavutse ryari ngaho muri Ottawa.
Umugwi ishaka wavutse itariki 17 z'ukwa gatatu 2007 niwo munsi wa mbere twagize igiteramo. Ariko icyimbiro cyari cyavutse muri 2006 na gatandatu
uyu murwi ico cyumviro mwakizanye gihereye hehe kuko turamenyere nko mu bisagara binini nka utawa nubwo tuhasanga abarundi benshi canke mu ndi bisagara atari kenshi dukunze kumva iby'imigwi ndangakaranga baratamba ibirundi bagatamba ingoma ariko kugira ngo habe umurwi ugire izina bifata umwanya muremure ico cyumviro cabajemo gute
urumva byatanguye ari abakobwa bari baratambye Burundi hanyuma umunsi umwe bicaye bari ko baravyina imvina bahora bavyina hamwe baryohewe baraca barimvira ati none iritunga twahawe rizohava rirengana canke turashobora kubisangiza abandi tukaryigisha n'abari inyuma hanyuma iciyumviro kiva ngaho baca baratora umunsi bazohora bahurirako baravuga ati imisi yose kwa Mungu tuzohora duhura tuvyinde hama turondere abana tubigishe hanyuma umugwi urakura barashika ku bantu nka 20 urumva ico gihe niho vyari bigitangura haragira umuvyeyi umwe ababona arabikunda hama acarabaha imyambaro yawe ya mbere hanyuma ico gihe mu kwa gatatu ku mwaka w'2007 intambo ya mbere batambye mu bugeni niho ishaka yatanguye hanyuma igendira kura gutyo igitaramo ca mbere twagikoze mu 2009 hanyuma turabwira abana babwira abantu bose baratumira abantu benshi turashika ku bantu 500 urumva igitaramo cacu ca mbere cari itabwe hanyuma tugenda turakura gutyo
uravuga yuko bari 20 bagenda barakura ubu mugeze kuri bangahe harimo kobwa n'abana gusa canke harimo n'abashinga ntahe garida
harimo n'abashinga ntahe unye turashika ku batambyi 60 abenshi n'abakobwa ariko harimo nk'ahungu nka 15 ko hanyuma hakaba n'abandi rero badufasha badatamba urumva turashika nko ku bantu 100 twese duharuye n'abakora ibindi by'inyuma
ego Alida uravuze ikintu c'imyambaro umuvyeyi yabiyumviriye akabaha iyo myambaro ubundi ku kirundi kimeze si impuzu zarizo zose umuntu apfa gutambanya nka ishaka impuzu umutambana ico kirundi cyanyu nizazindi tubona mu gihugu cy'u Burundi harimo ninzogera harimo ni kicanke murafise impuzu bwite zikoregwa ngaho muri Canada mutambana
oya akenshi turagerageza tubishoboye tukazituma i Burundi kuko nk'inzogera amayugi canke ubuyonga ivyo byo vi Burundi hakaba rero nibindi dushobora gutora ngaho ngaha anyi tugakoresha imvutano canke tukarondera impunzu dushobora gukenyera ivyo onye turashobora kubikura ngaha urumva turakuri Burundi ibindi tukabirondera hano
ari zaka karimbo hari ico kakubariye
sabe
akarimbo kariko karavuga hari ico kakubariye
Sinda kumpani.
Reka tukaduze gatuha mu cucu ari. Wakumvise akaririmbo uramurera. Ego hari ico kakubwiye. Hari ico gaceka kubwira.
Ego cyane na kavino ko muri higa. Ego hama akabari ho jewe natanguye gutambira mu guhiga hamwe nabandi bari muri ishaka nabonye ni bahereye muri higa urumva karatima nibuka
ivyo muri higa ego nico nashaka kugaruka ko kuko wari umbwiye mukanya gaheze ngo uyo murwi ishaka urimo abantu bahoze batamba mu mirwi yindi itandukanye ariko je ndiko ndaraba nk'ama video yanyu harimo abenshi namenye batamba mu murwi higa Hari habandi mufise batatamba mu mirwi yindi itandukanye uretse abo bana baje kuvyigira ngaho muri Canada batari basanzwe babikora mu gihugu cy'u Burundi.
Ego barahari urumva abatanguye umugwi bobo bari batanguriye muri higa ariko twagiye turakira bose ni kuvuga yuko ubunye turafise abatambye mu ntatana turafise abatambye muri la kozazo intashikirwa abatambye mu mudeyo bose baraja hanyuma nitunga dufise muri ishaka kuko umwe wese arajana ibyo yashoboye kwiga hanyuma tukungurana twese
hama ubundi by'ikirundi gutamba indirimbo z'ikirundi nk'uwagitambye arazi yuko hariho imirwi usanga yifitse ivyayo hariho nk'abasanga bavuga ati twebwe turatsiba gusumba uko dukora ibindi cyangwa ngasanga ati nabadeyo bafitse uko batamba mu mudeyo niki muri ishaka izo ntambo zose murazihuriza ko canke murafise kimwe mwibanda ko gusumba
oya urumva umugambi wacu ni kumenyekanisha akaranga k'i Burundi ni kuvuga yuko ivyo dushoboye kwiga vyose turavyiga nitugira kimwe gusa turiga vyose kwera nitunga yuko ubutamba kimwe canke ubuva hamwe amenya n'ahandi ivyo bakora n'ivyo batamba urumva tubigira vyose
yego hama nk'abo bana baje kuvyigira muri Canada usanga bari mu myaka nk'ingahe nka gatonya mufise kangana gute
gafise imyaka ine
ha mugasanga barabikunda gose
bararikunda cyane urumva mu bisanzwe tugiye kuraba dusanga gutamba ari nk'igikoresho dukoresha muga igikuru ari kwigisha karanga ni kuvuga yuko kwera muri ibi bihugu dusanga usanga tubamwo usanga kenshi umuntu yumvise ngo Afrika canke yumvise Burundi ikintu ashoka yiyumvira ntaba ari vyiza abari nk'ubukene canke ibintu bitameze neza ugasanga rero abana bato baragira nk'isoni yo kuvuga iyo bava canke bakumva batishimye kuvuga iyo bava rero ico ishaka ifasha nuko uwo mwana aje ari muto arateba agakunda igihugu ciwe akavuga ati erega bwa wundi wacu hariho ikintu ciza kiriho hama akumva arishimye arakunze iyava arakunze ibimuranga urumva bararikunda cane bagatumira n'abana bigana bakumva yuko hariho agaciro ko kwitwa umurundi
hama abanyekanada nabo bakavyakira gutse izo ntambo yo muri komuratsiba yo muri komuratamba intambo zitandukanye
barabikunda cyane urumva kubera uko twatanguye twarabwira abantu bose yuko babwitwa gutumira abantu bari kumwe ni kuvuga yuko urinda gutumira abo muri kumwe ku ishuri ku kazi ku isengera aho ugenda urumva baratanguye kumenya intambo z'ikirundi hanyuma ugasanga mubatambyi nk'abana baje bavuga ngo je suis canadien basigaye bakunda kuvuga ngo je suis canadien d'origine burundaise akumana kwa bikunze hama n'abakanadien nabo nyene ugasanga ubabwiye uburundi uvuga ati je mvi burundi ukadona yadugije amaboko ngo oh ngo hamwe mutamba gutya aye ugasanga
nagateka
ego basigaye babikunda batuzi
nuko ijugi America Washington DC mu kirundi ne mu kinyarwanda uno munsi muri ivyo turiko turaganira ko ni Arida Ingabire wo mu rwi ishaka ishaka mumvise ivyo bakora baratambika kirundi kandi ngo n'abanyekanada ba Ottawa batangwe nabo nyene kugikunda hari rero benshi dufise Arida bashaka kuza kubaza ibibazo dutangure twakire Emmanuel Emmanuel kaze ku ijwi rya Amerika urakomeye uherereye he mu Rwanda ndumva yuko na gatelefone kariko karaca mu neze no munsi duga kwijamba umutumire ni Arida ari kibazo canke intererano
murakoze cyane mu gutanga mbere mu Rwanda ariko ndabaye mu Burundi ndagira muri sana ariho n'ibindi bize kandi ntabwo kirimo ndazikunda cyane ndagira mbaze Arida ndarahinda ndizana ndumvise neza agira ngo ese ko ndabonye arimo abajije bakiza toya eske baba baragize muri Canada bagiye kwiga cyangwa bagiye baravukiyeyo eske abo bari baravukiyeyo kirundi baba barakiye neza gute kandi ndagira ibyo Amerika nongere mbashime cyane ku bw'ibintu byiza mukomeza kutugezaho murakoze murabona
umugisha urakoze cyane gose Emmanuel ngaho mu Rwanda Arida umvise ibibazo vya Emmanuel bitandukanye ngo abana ico kirundi naco baba bakizi muracigisha canke baje bakizi kuko hari habaza ari bato
hariho abataba bakizi hanyuma mu kucigisha nta nitwicara ngo tucigire rimwe cyose nko mu ishuri ariko buke buke uko tuza turavina niko tuza turabwira ati iri jambo rivuga iki buke buke tukaza turavugisha mu kirundi hanyuma baraza barakimenya nta nitubigisha nko ku ishuri iyo mugambi ntawo turashobora gushikako ariko hari ibyo baza baramenyeraho
hamaga agi ngerageje kucambandaniza ku ico kibazo cha Emmanuel ariko arabaza ivyo byo kwigisha ikirundi no kugira iki akenshi urumva nk'amajambo usanga mu ndirimbo nk'iyi inye uramurera baba bahamagarira nku ahagiye kubaka ngo baze bamurerere vyanse bamuhanure ayo majambo murafatira ko mukavuga ati indirimbo naho mukunda umudiho wayo isiguri kugira umwana akuraze karanga kiwe yavuye
ego akenshi turabisigura kandi nabo nyene barabibaza kuko abari abana bakeneye kumenya ibyo ariko baragira urumva akenshi turafata umwanya wo gusigura ati indirimbo ivuga iki iyi ndirimbo itambwa muri iki gice cy'i Burundi hanyuma bakabimenya
Yego. Twose kandi na Emmanuel Bigirimana ku murongo Bigirimana.
Yalo.
Ikaze ku jugi America.
Yego murakoze.
Uherereye.
Uherereye Karusi muri Komini ya Ikere.
Karusi mu Burundi duga ku ijambo ikibazo kwa Rida canke intererano.
Oh, cyane mu bisanzwe ko ara nta radio ijugi ya America ni cyumvikana neza mu Burundi. Na somo kuri Facebook gusa yuko rero abakobwa bari bafise crede ndagakaranga baba muri Canada n'abayitwa ishaka nagomba kubabaza ku ntu bagiyeyo bakagira iyo initiative yo gutanguza iyo crede yabo nuko baronka ahantu bagenda kuririmbira bakabaha amafaranga cyangwa abazungu bahariya yuko bashobora gutahura ibyo baririmba kandi baririmba umuco w'ikirundi
Emmanuel kora ko Bigirimana untunge kora ko tuzi ikibazo kihari mu Burundi FM zacu bazugaye Arida ari yavyishwe ibibazo bimwe mugugume ku telefone ntujane inyota mugahagataho ariko barasoma ama message yacu tubabwire ko turi live kuri Facebook ni VOA radio yacu mushora kutwumviraho kino kiganiro kiriko kiraba live ego ahinga Arida kwishwe rero Arida wumvise babazungu nabo ngo barabitahana
murakoze Bigirimana urumva uko umugwi watanguye nibaza ko tuza gushobora kubigarukako ariko turafise aho dutambira turahura iminsi yose kwa Mungu hanyuma tukagira ibiteramo buri myaka ibiri abazungu bo ngaha ntibumva ibyo turirimba ariko iyo babitubajije turabishura ariko nikibuza yuko naho utaba wumva ururimi ushobora kumva indirimbo ukabona intambo kandi ukumva urukundo nico kiba kiri gikuru hanyuma sinibuka neza ikindi kibazo yari yabajije bibaza ko cari cekerekeye
yabajije yuko ngo muri izo ntambo musanga mugira urazi nko hari igihe mubicisha amahera mukagenda mu gutamba nko mu bugeni mukagenda gutamba nko mu bitaramo bindi kugira ngo mushobore namwe kuronka nkumbure nico muri ha aho mukorera iyo mirimo itandukanye
egome urumva akenshi hari ibyo turihisha n'ibyo tutarihisha mugabo duhereye ku urumva muri ibyo biteramo tugira amafaranga turonkamwo kenshi abarayo gufashisha muri twese nta numwe ahembwa twese tubikorera ubuntu n'urukundo ariko aya mafaranga dukuyemo arafashisha ari i Burundi canke agafashisha muri Canada ndaza gushobora kubabwira ibyo twashoboye gushika ko munyuma ni twabishikira hanyuma hakaba naho dutamba mu bugeni mu bugeni amafaranga ducurumva sina menshi kubera ikiba kiri gikuru abari gushobora guha uwo munezero umuntu yo kumva yuko nahagiriye urubanza kure y'iwabo yashoboye kumva yuko umutima wiwe utari kure
yego kandi mukamutwikurura mukanagira twa tuntu twose tumenyere mu Burundi
ego
nzohava nza gukorera ubugeni hiye
karibu cyane tanuka dutuma ko ndaho twoja
ego
hanyuma turagira n'ibindi biteramo nk'ubu unye kwere no hariho mu kwezi kwa kabiri bibuka ubuzima bw'abirabure muri Amerika no ngaho kenshi barakunda kudutumira urumva ko yaturabirabure hakaba n'ikindi dukora dukunda cyane ni kugenda mu bigo by'abakenyezi hariho ibigo ino usanga byakira abakenyezi baba barahuye n'ingorane hanyuma akenshi barakunda kugira ibintu byo gutuma baryoherwa canke bakahimbaza umunsi mpuzamakungu w'abagore aho turakunda kugenda tukamarana umwanya tugatamba nabo tukabigisha gutamba ikirundi tukava ngaho baryohewe gatoyi twaberetse urukundo
urakoze gose Arida numva ari ibintu biriko birafasha kukaranga kanyu ko mutakibagira n'ubwo muri ngaho muri Canada ubundi dufite ku murongo ni Amerika akaze kwijugia Amerika
yego
murakomeye
yego namwe mura
turashima aho uherereye hama uduge ku kibazo kwa Arida twatumiye
ego mereye Montreale Canada mfise ni guterera hamwe n'ikibazo guterera ni gushimira uwo mugwishaka ndamaze kuja kuraba ibitaramo byabo birahimbaye kubona abana bafise nk'imyaka 5-6 bariko baratamba ikirundi batavukiye mu Burundi mugabo ukabona bariko batamba karanga caho bavuye nk'uko hari ideya bivuze ugutamba ni igikoresho bakoresha kugira ngo bamenye iyo bava umwana amenye akaranga yaho kababyeyi biwe aho kavuye kuko nkuko bavuga iyo igihugu kitagifise akaranga cyake hakaranga kigatangura kugatera mu bana bacu ni nkaho n'igiti kibuze iminzi ico nacyo gikaca gipfa ico rero no kwibaza no kukibashimira cyane rwose ishaka ariho n'undi mugwi ngaha Montreale ugira nk'ibyo nyene by'ishaka ikibazo nari mfite gihagarikiye ku kuntu cyane cyane kuko ugiye kuraba muri ibyo bitaramo ukaraba iyo mirwi igizwe cyane cyane n'abakenyezi n'abagore n'abakobwa ukabona abagabo twebwe turi bake muri iyo migwi nk'aho umenga akaranga ujejwe gutanga ako karanga n'abagore n'abakenyezi nagira imbaze yariza nihereye ko na jewe woduhanura iki ni gute abagabo abahungu twubika hita karanga kugira ngo natwe abahungu bacu n'abakobwa bacu cyangwa bashiki bacu dufashanye hamwe kugira ngo duteze imbere ako karanga tubandanye dutanga twigisha ku karanga tugahanahana urunganwe ku bundi
urakoze cyane gose Amerika kuri ibyo bibazo byabwira umunsi mwiza ngaho Montreal
yego
Arida
urakoze cyane amika. Nashaka gutangura kumera nk'uwunganye gato igitaramo cyacu cya mbere cyitwa Utazi yaba ntazi yaza. Urumva birahambaye cyane kuri twebwe yuko abana bamenya mu by'ukuri iyo bava kandi bakabiryoherwa bakishimira icyo bari n'ikibaranga. Ku byerekeye ibyo by'abahungu nibyo akenshi nk'ubu natwe mu mugwi wacu canke mu yindi migwi kenshi usanga hari abagore benshi kurusha abahungu. Igituma muri ishaka rimwe abakobwa benshi ni kubera igikoresho dukoresha ari intambo. Urumva twebwe intambo tuzi ni iz'abakobwa. Hama icyo nibaza gishobora guhinduka ubwa mbere na mbere ni uko urumva mbanje gutera kamo abagabo canke abahungu baba bazi intambo z'ikirundi bashobora gutangura kuzigisha kugira bashobore kuzana abandi nabo baze mu ishaka canke mu yundi mugwi bashobore guhura gutyo. Ica kabiri ishaka ikoresha intambo kugira yigisha karanga. Ariko hariho ikindi kintu kumbure cyo shobora guhuza abantu bakaganira karanga. Ndazi yuko nkino hariho ibintu byinshi bagira byo kwinonora imitsi ugasanga barakinye basket barakinye umupira kugira bashobore guhura bakaboneraho kuganira. Urumva ntikibuza yuko umuntu yotora ikindi gikoresho cyo tuma abantu baja hamwe kugira bashobore kuyaga bashobore kungurana mu buzima. Ariko byo babyiza dushoboye kuronka nabigisha intambo z'Uburundi kuko ziriho kandi nyinshi.
Yego none ga ari abo wari wambariye ko hatarimo abapfasoni gusa nabigeme muri ishaka abagabo ko wumva badatamba baca bakoreke
baratamba. Twaravyize uko twashoboye.
Yego
ego urumva hariho ibyo twibuka twizi Burundi hariho ibyo tubona ubumye ku ma video. Hakaba n'abantu usanga baratambye Burundi naho bataba bafite umwanya wo kuja misi yose kwa Mungu bakaturonkera nk'umwanya nka kabiri canke gatatu bagahura nabo bahungu bakigishanya gushika dushike ku kintu tubona yuko gishemeye.
Nuko twese na Theophile ku murongo ikaze kujugya Mika Theophile ndiko ndumva aga telefone kiwe katariko karacamo turongera tumu hamagare akarimbo ni kabugubugu ku murwindanga karanga wabagumya banga. Arida wavuze yuko hari ha bahora muri higa hari mwa bahora mwihunja hari mwa bahora muri intatana banshi mufise imigwi itandukanye baje bavamo. Hari akarimbo kanyu muri ko mwiyumvira gusohoka bwego nkabo muri ishaka.
Ego ico cyimviro kirahari nacu turashobora gushikira mugabo kirahari turiko turizera yuko nko mu gitaramo cacu gikurikira mu myaka ibiri tuzoba twashoboye kugera aho tugira igitaramo twebwe nyine dushobora kwizinira. Urumva aho tugeze ubu turacatamba imvino zo mu yindi migwi ariko turi mu nzira yacu.
Ego hama izo mvino murazitamba mucishije mu mamashini atandukanye canke murafise n'abaririmvyi bavyina bakikora mu gahogo?
Akenshi dukoresha ibyo tuba dufise dukoresheje ibyuma tuba dufise ku masede yabo. Ego ibyo kubyina ntabyo twari bwashikire cyane. Umwaka uheze turashobora kugira nk'imbyino nka zibiri canke zitatu hanyuma izindi tukazikoresha dukoresheje amaradiyo. Ariko ubundi ibyo kwibyinira ntabyo twari bwashikire neza ariko turiko turiga bukebuke.
Ego nuko ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda Didiane Nahazi aremesheje muri isanga y'uno munsi muva iri kwirashimikira kuvyerekeye ibikorwa bitandukanye byo mu rwindanga karanga ishaka no mu rwi urihurikiyemo abatari barundi baharugwa muri 60 ari ngaho muri Canada Ottawa. Arida Ingabire niwe mutumire wacu arimo bashinze iryo shirahamwe murumvise iyo bavuye n'igituma babikoze. Hama wari watubwiye akantu yuko rimwe na rimwe mutumirwa mu biteramo usanga babahaye udufaranga hama mukaturungika mukakoresha ikindi mu Burundi. Ayo mafaranga avamo ibyo bikorwa bitandukanye ni nk'ivyo ahegari kuko ntiwageshitse ko neza.
Ego ingene tubigira nuko nk'uyu mwaka dufashije abantu mu Burundi igiteramo gikurikira ca dufasha muri Canada kubera kuri twebwe birahambaye yuko kumva yuko turi abarundi kandi dushobora kumva ko tugira nakamaro kuko turi n'abakanadya urumva kimwe ntigihanagura ikindi igiteramo cha mbere twakoze mu 2007 aho onye urumva umugwi wari ugitangura nta fashanyo twatanze byagiye mu bigega by'ishaka ariko icakurikiye mu 2009 twafashije ikigo cy'abantu bakuze citwa Maison Sainte Elisabeth cy'i Bujumbura urumva twarafashije citerne d'eau kugira bashobore kwakira amazi y'imvura hanyuma mu 2013 twafashishije mu bitaro by'abana ino Ottawa kitwa Chio twafashije Rêve d'enfant ni mu bitaro barafite abana baba bagwaye indwara zidakira za kanseri n'izindi hama bakafite nk'icifuzo bafite nko kuja mu ndege canke guhura n'umubiringi bakunda hanyuma urumva naho twafashije kubera tuba dufite abana benshi twashatse gufasha abandi bana hanyuma mu 2016 hoho twari twashoboye kuronka amafaranga agera ku 5,000 vy'amadolari y'amakanadya hanyuma turayafashisha mu kambi k'impunzi i Mahama duciye kuri Maison Shalom hanyuma ico gihe ikindi twari twagize ni uko umunsi w'igiteramo twari twashize amasandugu hanze turabarira abantu ati nimba mufite impuzu zo gutanga muzizane tuzirungike mu ikambi y'impunzi y'i Mahama urumva ni ivyo twagize
ego numva ari ibikorwa vyiza turose kandi na Claude ku murongo Claude ikaze uherereye he
Ibusoni
mu Kirundo. Yego. Yego. Intererano canke ikibazo kuri Arida Ingabire.
Ni intererano kandi hakaba hariho nakabado sobera kubiwariza.
Tuga ku ijambo.
Kaba bado ntangiye kukabado nashaka mbaze ko aho bari uwo mugi bahari bafite ikintu bigisha urundi rwaruka cyangwa se ari mugiyene ari ubukata atawudufisha afite yo kwigisha ibizaruka ibijyanye n'imico n'isanga karanga
ushaka kuvuga urugwaruka rundi rukoromoka mu bindi bihugu canke iki
rukoromoka mu Burundi mugabo bakiri bato batari batari bari mu Burundi ko afite umugambi wo kuma kubigisha ibijyanye n'iyo mico n'isanga karanga
nubwo bataba bari muri iryo shirahamwe
ego kugira kazi naho nagira ndababaje numvise ko bafashije abantu bari mu nkambi Mahama n'ahandi none nta mugambi bafite uko bufata nta n'andi bana bari basee mu gihe kuko naho tuzi hariho abana badoe nk'abana bo mu bibarabara ca nk'abandi babura amafaranga yo kwa muganga uwo mugambi wabawufite hamba rero nkarangiza ndabatera intege gusa ibyiza ni uko mbona bofasha n'abandi bana kuko no mu gihugu hariho abandi bana bakeneye ubufatanye
murakoze cyane Claude Alida
murakoze Claude nashaka mbanze nicure kucerekeye gufasha mu by'ukuri abo gufasha ni benshi kandi tubishoboye twofasha ari Burundi ari muri Canada twofasha urumva umwaka uheze ibyo twashoboye yari gufasha b'i Mahama uyundi mwaka nitwashobora ibindi tudobikora kubyerekeye kwigisha imico ndangakaranga nashaka menye neza icyo yashatse kuvuga iyindi mico idaciye mu mbyino
yashatse kuvugaga agikora ko wagarutse yuko abo bana bari ngaho muri club yanyu ishaka muronka kanya ko kubigisha ico kirundi gutamba nakaranga mukakabakundisha ati abo bana nabo bataba bumva bafise umwanya wo kuza badashaka canke batari muri iyo club bo gute murategekanya muri kazoza kahafi canke murabikora ko ishaka ifata nk'abana nkabangahe kavuga ati no munsi turiko turabigisha ivyakaranga ku Burundi
urumva hariho iyindi migwi ibigira ugasanga nko muci kwera baba bari mu buruhuko baravuze ati abana ni mubazane tubigishe ikirundi tubakinishe ibyo twahora dukina i Burundi ariko natwe mu byifuzo dufite turashaka kugira centre culturel ahantu tuba dufite inzu dukoreramo haza abatamba ariko haza n'abiga urumva ibyo biri mu migambi ikomeye cyane dushaka gushika yo kuronka aho twakwigishiriza imico ndangakaranga y'abarundi
Murakoze cyane. Turose kandi na Ndayambaje. Ndayambaje kaze ku Jugi America. Ndayambaje ndumva tumutaye ku murongo wa telefone, ariko turongera dusubire nawe kumurondera hama abandanye agira ivyo abajije. Hariho akantu bakunze kubaza canke bakunze no kubona abantu batari bake uriko araraba ubunye intambo z'ikirundi zarateye indi ntambwe kera uko zari zimeze yaba mu mudiho yaba gutamba byaratandukanye n'inyambaro nazo biratandukanye. Biroroshe yuko mufata kukaranga mukakavanga n'ibigezweho ariko mukaguma ko nyene muvuga ati uko bigenda kose ya mudiho uhindu kukava muri rege ukaja mu bindi twebwe dutegezwa kumva mwaka kantu ni kintu coroshe
ni kintu kitoroshe cyane ariko ni kintu gikenewe urumva nivyo hatitwa ibintu birinda guhinduka kuko imyaka irahinduka nibaza yuko igikuru aho cadukorera ni kumenya muri iyo ntambo ni giki kiri ku muzi wayo iyi ntambo bayitamba hehe ni giki n'ukuri kijanye naho n'iyo ntara hanyuma nibyo turashobora gushiramo akagezweho cyangwa akavuye ahandi ariko hariho ibintu bimwe bimwe bidashobora guhinduka hariho ukuri kura uratamba n'amaguru cyangwa ukugira amaboko hariho ibitabwitwa guhinduka ego ariko nta kibuza yuko umuntu ashiramo ibyiwe kuko usubiriye kubiraba mu bisanzwe gutamba imbere yuko dutangura kubigira mu biteramo yabari babigira mu minsi mikuru kubera uburyohewe urumva mu mwanya uri kuratamba kubera uryohewe byarenze amajambo ntuburi kuraharura ngo ntuburi kuraharura byinshi uburi kuraryoherwa gusa urumva ubwirwa ku kwiexprima uko ubyumva urumva birinda guhinduka
Ego mukaba muri ko muratwumva haba kuri Facebook Live aho turi live canke muri ko muratwumva ku mirongo ya FM itandukanye canke kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com mushaka kugira ico mubaza Arida Ingabire ari mu bashinze umurwi ishaka wo mu gisagara ca Ottawa muri Canada mumva uri kuratera imbere mu vyerekeye vy'akaranga no kukigisha mutubipe kuri guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe hama tubahamagare muterere ivyumviro guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe Arida hari umurwi ingoma wo mufise
umurwi ingoma urahari Ottawa kandi twamadukorana keshi tugize ibiteramo turakorana bitwa Le Méchadron urumva sishaka ariko iyo tubakeneye turabikorako nabo badukeneye bakatwikorako
hari umugambi wa hafi wo kugira ingoma zishaka bwanyu bwite
ntabyo twari bwiyumvire ego mu bisanzwe igikuru ni uko biba biriko birakogwa
ego
ntibirinda gukorwa na twebwe ariko tubonye yuko biriko birakorwa twebwe ca twumva ko turi amahoro umunsi byokenerwa atariho bakiri tukabona ca cifuzo cacu c'ukumenyekanisha akaranga k'i Burundi bikiriko kirashika neza twovyiyumvira ariko mu mwanya bariho kandi babikora neza
Yego. Hanyuma nk'ubushikiranganje bujejwe ivy'akaranga ngaho muri Canada bubaha ikibanza nyabakiga Arida.
Uduha ikibanza gikomeye cane. Tuba mu gihugu gishira igiciro ku ma communauté yose hariho importance sur la diversité. Hanyuma bagashaka guha ikibanza ibihugu abantu bava bakomoka mu bihugu byinshi byo ku isi urumva ni nayo mpamvu twashatse kugira ishaka kugira u Burundi bugire ikibanza muri ugo rutonde rw'ibihugu bikunda kwerekana akaranga kabyo urumva ni kuvuga yuko hari ibiteramo bizana intambo zo mu bihugu bitandukanye akenshi baraduhamagara akavuga ati twari dukeneye ko muza kutwereka namwe ingene mutambi wanyu namwe ico mwungura kuri ku mico ya Canada kuko tuba mu gihugu kirimo abantu benshi urumva ni nk'uko imico y'i Burundi tuba tuje kuyishira ku rutonde y'ubutunzi bwa Canada.
Bwa Canada hama ugeranije ugeranije n'indi mitro ntawo uvuga ngo ni wa mbere ngo bajye nabakabiri ariko urabona ko ibihugu byose biri ngaho onye no Burundi bufise ikibanza ciza mu kwerekana no kumenyekanisha ko karanga kabo biciye muri zo ntambo.
Ego burafite ikibanza kandi nta urumva ibyo kurutana nta biba birimo cyane nibaza yuko bivana n'umwanya muba mumaze mubigira mukate bamukamenyekana uko hacu umwanya babamenye hama bakaza barabatumira kandi hari ikintu nibaza ko ntari navuze mu mugwi ishaka harimo n'abakanadya harimo abatarabarundi
ego
hama unye ubutwara ishaka muri uyu mwanya nta n'ikirundi avuga ntiyavuka i Burundi papa we si umurundi ariko yarashoboye kugira ahantu yumva yuko arakunda ishaka kandi arakunda u Burundi akumva yobitangira umwanya n'ingufu ziwe
nabo nyine bagatamba ico kirundi abo banyamahanga
ego n'abakanadya bakaza bagatamba ikirundi
ntawe
dukumira
ego nuko akaririmbo nako niyoro nimu nako nyene ngira karafise ico kakugira kuko kari mu turimbo higamwa tanguye gusohora kera kera cane gose araize ngira ngo nk'imyaka irenga 15 ntibeshe
ego
ketsya aririmbamwo ubunyene ngira nabafaso nibageze kure
ego kandi hariho na mavela
muri kumwe
ngira aririmbye mu byo ndirimbo kandi afigaye ari mwisha gurumba aradufasha cyane nishaka
reka tukumvirize gato kano karirimbo yoronimu hamace tugaruka twakira amatelefone yanyu mwe mushaka kugira ico mubaza arida wo mwishaka ishaka muvise ko ari umurwi wigisha ikirundu kana gitamba mu gisagara ca Ottawa Canada. Karirimbo niyoro nimuka higa mwumvise yuko abari bayigize batari bake unye babarizwa muri gohupfo ishaka yo mu gisagara cha Ottawa muri Canada. Ari datwafise kandi na Claver ari ku murongo wa telefone. Claver ikaze
ego ndabumva
urakomeye
yego amahoro meza ariga
amahoro Claver
narisha abaze nagomba kubabaza
uherereye kwanza ga Claver
Gendi Bujumbura.
Tuga kujambure.
Ajiaki.
Ya
kawati na gomba mbaze. Na gomba kwa andu dandre mbazenda la shimile zema kukunu maji wa mahanga mbazenda mbele inisa na karanga jiji hoge chaase. Mbala kujia zema ni jitaja kuhuja mwala jizeneza chaame kandu kuraje.
Mwakoti.
Atarangu na gomba kwa waza na gomba mbaze kuduo arongo yekwezo nengi seku nyonga kumurundi. Mwane kwa warongo ye, yungiriza melodi mugihe muriko mura kikiriza yungisa na karanga kumurundi kanyi arunda majambo mshora kufuka yungeze zuse.
Ego. Uyo aturongo ye, nitukwa Larisa Nkerabigwi, mama wiwe ni murundi kazi. Ariko wewe ntiyavukiye Burundi ntiyasiho yakuriye ariko yatanguye gutamba muri ishaka ari umwana muto afise nk'imyaka 10 canke irenga gato urumva yayikuriyemo nibaza ko ndamubeshe yarakuze gato kurusha ariko urumva yaratambye hamara yikwiramwo hanyuma kuvyerekeye kuvyumva urumva mu kugira umugwi hariho byinshi biba bikenewe kandi nta ubyishoborana urumva cadufashanya hari umwe ashobora neza kugira ibyo mu bigega akora ibyo hari ushobora kuganira neza n'abantu agakora ibyo urumva uyo onye adutwaye nibyo aradutwaye ariko ashigikiwe na benshi urumva turafashanya kugira ibikorwa bigende neza
urakoze cyane gose Claver nibaza kunyishura ironse yego turafise kandi turafise kandi na Pacifique ku murongo Pacifique ikaze aho uherereye hamuduge ku ijambo
yego cyane 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 ndaha mu gisakara cya Bucumburu mpakatse mu Kinindo yego ndumva uwo muntu yiyumviye kugira iyo crede nawe to mushimira agendere nk'ubwanjye nabanza kumushimira nk'iyo umuntu yumvise izo ndirimbo z'akaranga k'u Burundi iyo rero urumva igituma umuntu yabanza akamushimira ni uko wewe imico yiwe numva yuko wewe ariko arateza imbere akaranga k'u Burundi nubwo ari hanze y'igihugu kuko na twebwe ngaha mu gihugu cyacu uri kuraraba imico imwe imwe hari iri kiragenda imera nk'iyitituka kuko uratye nko mu kwaruka usanga nk'intambo bitambira ari intambo zo hanze mu bindi bihugu by'abazungu zo usanga ari nk'intambo z'u Burundi zigenda ziragira urumva nicyo gituma rero iyo wumvise nk'umuntu ariko arateza imbere icyo gifata cyamufatamushimira ariko rero akaba atonagomba amanza ndamubaza ati mbe ko babikoreye iyo muri Canada byoba byoroha ku buryo izo ntambo z'ikirundi nk'abana baba bapfukiye oya birashobora kuborohera gutahura imico n'akaranga by'u Burundi cyangwa intambo z'ikirundi cyangwa iyo krede yoba irimo abarundi gusa abazungu bo boba bayirimo cyangwa bo boba babitahura gute cyangwa oya babibona gute nk'abandi bantu bo mu mahanga nk'iyo oya kugira natwe twumve yuko umuco wacu wo ukunzwe nk'uko ukunze kubona natwe no usanga abantu batamarira imico y'ahandi hantu ndamubaza ati none ko babigiriye iyo hanze nta kuntu natwe ino bo bitwegereza kabisa bakigisha urwaruka n'abandi bazovuka ku buryo akaranga kacu katozimanga na burundu nabujya twari dufise umuco mwiza n'intambo nziza zari zibereye
Pacifique wavuze usanga uri kuramusaba byinshi kuko nungaho mu Burundi hari imigwi yindi ego arida ntunge ndagusaba ikigongo kuko urumva ijo rya Amerika hari ibazo uza gusanga uri kurishwa kabiri gatatu ijo rya Amerika baratwugariye imirongo ya FM gihugu cy'u Burundi hariho abatatwumva bisigura yuko ashobora kuba yafatiye tumwe kuri Facebook atumvise nuko atwishuye utwazo mutwa abajije wari watwishuye ari kusongora umusuru mubwire nta kibazo
ego me nta kibazo urumva mu gutamba twakira bose abarundi abatari abarundi hanyuma tukabigisha igiteramo cacu tukigira rimwe mu myaka ibiri muri iyo myaka ibiri haba hari umwanya n'ukuri kugira umuntu yige kandi kubera dufise intambo nyinshi kimwe kikunaniye ikindi ntico kunanira kandi nisho tuba tujejwe kubigisha kandi igikuru si uko ubutamba uburu wa mbere igikuru ni ukuba wagize ibyo ushobora byose kugira bibe bise neza hanyuma sinzi ko ndiko ndibagira ikindi yari yavuze ku byerekeye koroha kubyigisha ku bana bavukiye ino ntibigora kuko baba babishaka urumva igikuru mu bisanzwe nishaka hanyuma ikindi ni uko icyo dushimika ko nibyo hariho gutamba ariko gutamba ni nka bonus igikuru ni uko tuba twabigishije yuko barinda kuza barinda kugira discipline iminsi yose kwa Mungu bakaza turabigisha yuko barinda kuvuga nk'ubu iminsi yose turiko turimenyereza duhejeje mucamwicara hama abandi bakavuga ni kuvuga yuko barinda naho umwana yaba ari umwana muto w'imyaka itandatu turamuha ijambo akavuga ati oh wewe ahanyu uzokosore cyangwa akakubwira ati ahanyu wagize neza ibyo birafasha yuko abana bakura bumva yuko bafite ijambo yuko sikwera uri umwana ariko udashobora kuvuga igikuru ari kuvuga mu cubahiro hama ego urumva nibaza yuko igikuru ariko tubigisha uwo muco w'ikirundi wo gusoneranira hanyuma tukabigisha ko barinda kuba amagiriranire kuko turateba tukaba nk'umuryango turagira icyo bita mu cyongereza sisterhood tukagira ubumwe nicyo kiba kiri gikuru
mbega ari kwa Mungu mumarana amasaha angahe
tumarana amasaha abiri
kuko mugaca mutangura mugatamba mukongera mukagira n'ibyo biyago byanyu
Ego.
Mhm.
Ego.
Twese kandi na Ezekiel. Ezekiel nawe ikaze.
Ezekiel.
Ego urakomeye.
Ego ndakomeye.
Kumenga Idri ni lisanira taratangura weekend.
Sa.
Kumenga Idri gawe lisanira taratangura weekend. Uherere he guys aki?
Ndi Bujumbura mu Burundi.
Duga ku jump.
Andara mu kice inshuti z'iki cy'u America aho bahereye hose.
Mhm. Barakumva?
Hama nashaka guterera kuvuga yuko ubugambi bwo shyira hamwe ari mwiza cyane.
Mhm.
Kandi cyabateye intege cyane bashishikare batera imbere. Yigishe abana babo kugira Allo?
Turiko turakumva Ezekiel? Mhm.
Kugira bamenye imico y'ikirundi aho bari mu mahanga kugira bamenye ingene bo kwifata mu ngendo z'ikirundi.
Mhm.
Umisanzwe sinari namye ku murongo kugira numve ibyo mwavuganye kuberashi. Yekumurongo mukanya nico gituma ngira ibyo mwavuganye byinshi ntabyumvise neza
ariko ntacu usikazima ubateye intege hama uze kuja kuri Facebook yacu vewe wa radio yacu ushobora kumviriza ikiganiro unyene kiriko kiraba canke nahuze gusubira kucumviriza haba kuri Facebook canke kuri wezi tata kaburungu radio yacu vewe wa kaburungu com
sawa mukomere mushishikare kugira ibihe byiza kwiji ya Amerika
urakoze cyane. Ego. Ari ndumvise ibyo Ezekiel akubwi?
Ego. Murakoze cyane.
Ego.
Ego. Hari hico Pacific yari yavude nibaza ko ntagarutse ko cyo kuza kwigisha Burundi.
Ego.
Nashaka kuvuga yuko urumva burya abi Burundi nibaza ko aribo badufasha kurusha kubera ariho bibabiri. Hama mbonereho nakajyo kukutera intege imigwi y'i Burundi ibandanya ivina ibandanya itamba ibandanya ituma akaranga k'i Burundi kagumaho kandi tukakaronka aho kari mu masanamu canke mu byanditse kubera ni ikintu kiba gikenewe yuko mu myaka 2025 tudoshobora kuraba inyuma tukabona aho inkomoko zacu.
Yego twese kandi na bagwa neza ikaze bagwane.
Yego mwire neza
murakomeye.
Ego yego ndakomeye ndi hano mu Rwanda Kigali.
Nduga ku ijambo.
Mbere na mbere nabanza nkabashimira koma ikaze. Noneho iryo tsinda ririmo gukora ibintu byiza cyane. Noneho nyine nkaba narishishikariza kugenda ryigisha abandi bakiri batoya kugira ngo nabo babashe kujya muri iyo gahunda. Ati ni murakoze cyane.
Murakoze cyane. Aridangira ngo aravyumvise ivyimubwiye.
Ego ndavyumvise kandi ndabishimye. Murakoze cyane.
Ego. Murakoze cyane gose bagwa neza ugire umunsi mwiza ngaho mu gihugu cy'u Rwanda Kigali. Ikiganiro ni muri isanga. Turiko turasa nk'abasozera mu minota 13 gusa tuzaba duhejeje ariko mukurindira. Shaka kwandanya kubahamagara mutubifye kuri guteranya rimwe kabiri usa kabiri kane kane rimwe 9 9 3 1 canke naho mukatwandikira kuri WhatsApp afa iyo niyo WhatsApp yacu nyene kuri Facebook yacu VW radio yacu gucyo tukabahamagara aho muri akaririmbo ni Yoronimo. Turacari mu kiganiro n'umurwi ishaka aho bakora tubwira ivyo bakora mu gutereka ya karanga bitandukanye mu gisagara ca Ottawa muri Canada. Umutumire wacu ni Arida Ingabire. Turafise mu bari ko baratwumviza ashaka kugira ico babajije canke baterera Jordi. Jordi ikaze.
Ngambo.
Urakomeye.
Namahoro turashima.
Uherereye.
Jewe mperereye Windsor Ontario nyene. Nashaka gukeza ishaka sanze ndumuma ngo ndatamba rimwe rimwe nashaka gukeza lita ubikuru ni turarishise mvuga. Hari nakabazo sinzi kahava nyemerera naho sanze ndimwo peut-être nashaka kumenya risiko niba wafite imigambi dufate nko gushinga imizi mu yandi mazina yo ngaha nyene muri Canada. Nico ahanini kwa rukubakeza kuko bakora igikorwa giteye ishimwe kabisa kuko barokipa abana bagatuma culture yacu iguma idarapo riri hejuru.
Ego Jodi, imbere yuko Arida akwishura kuri ako kabazo nimba bategekanya kushinga amashami mu bindi bisagara bitandukanye vya Canada, reka nibaza ko no muri Amerika baje tutobanka, mbanze ndakwibarize wo aho muri ishaka uratamba yo canke ufise y'umwana nimba atari banga
uvuge
aho muri ishaka ruhatambira canke urafise yo n'umwana nawe abikora.
Uratamba
yo kandi ukumva ubifata gute nk'umurundi wavuye mu gihugu cawe ariko ukashika ahantu ukavuga ati ndafise aho ndiko ndabandanya nkurikirana ivyo akaranga kacu.
Biraryoshe cyane kubona umuntu ari mu mahanga ariko akagumana ko karanga bakakwigisha peut-être nibyo utari uzi utahora ukora mu gihugu ukaza kubimenya bino. Imani idufashije tukatubwiriza n'abana bacu ko bisa n'akaranga k'akazi kagahoraho. Numva ari ibintu bikomeye kandi turabikunda.
Birakorohera none kumva
dufise yuko utaronka abahungu benshi ariko ngira bizo
ni ugucuza urahimiriza abo mubana n'abo aho ushika hose. Urakoze Jordi, reka Arida aca kwishura.
Ok, merci.
Arida. Alida,
nashaka kwanza gushimira Jordi urakoze guhamagara kandi no kukibazo ubajije. Kuvyerekeye gushinga imizi mu bindi bisagara biragoye gato kuko ntawoshobora byinshi. Ariko ico tugira nuko iyo hariho uwundi mugwi uriko urashaka gutangura handi turafasha abo bantu tukaganira. Ni kenshi usanga abantu baturondera bakatubwira ati mwe mumaze iminsi myinshi mukora none mwatanguye gute, ingorane mwahuye n'izihe kugira ntituzironke hanyuma tugafashanya gutyo. Ikindi ni uko hariho uwundi mugwi uri nko mu gisagara bakindi boshobora kudutuma ko ati urashobora kuza n'umunsi umwe canke ibiri ukatwigisha gutamba. Ariko kuja mu bindi bisagara ntabyo turashikako muri uyu mwanya. Ico turiko turifuza ni gushikaho tugira centre culturel hanyuma kumbure muri kazoza ngira ngo tudoteba tubishikira kuja n'ahandi.
Murabona ko ari bizokoroha, murabona ko ariho abashobora kubashigikira muri ubwo buryo bwari ko bisaba byinshi.
Bisaba byinshi ariko bisaba ishaka cane cane. Urumva turiko turabikorera si vya vuba cane mugabo niwo mugambi mukuru turiko turabona muri uyu mwanya.
Yego. Hanyuma ya aba ubundi hariho wavuze kanati mu buryo dukoresha hariho ubwo dukura muri ibivyo biteramo tuba twakoza hatandukanye ariko murafise nk'abantu bariko barabashigikira ubu unye babafasha mu buryo bwa misi yose.
Igikuru abari muri ibyo biteramo mu by'ukuri ego ariko buke hari igihe dushobora kuraba ko twokorana na leta yino kuko hariho igihe baba bafasha imigwi igira ibintu byo guteza imbere akaranga. Ego urumva turiko turaba ko twokorana nabo ariko n'ukuri ahanini mu byo tukora abari muri ubwo buryo turonka.
Yego twese kandi na niyuhire ku murongo wa telefone. Niyuhire ikaze na wewe. Niyuhire ntidushoboye kumugumana, turongera tumugerageze mu kanya kari imbere. Arida, ibihugu maze kujamwo vyoba bihari ni bingahe uretse utawa aho maze kureba iteramo handi ni hehe?
Urumva akenshi abari ni bisagara vyo vya byo muri Canada turamaze kujurumva ho Ottawa, Montreal, Quebec, Vancouver, Hamilton, London, hama hariho nabadutumiye aho muri muri leta zunze ubumwe za America, turamaze kuza Dallas, turamaze no kuza New York.
Ego.
Hakaba nabandi bashaka kudutumira barashaka kuturondera tudoda.
Bakabashikira gute biroroha ko babashikira je nagerageje ndaca kuri internet ndashora kuronka tumwe mutubaranga ariko abandi bose biroroshe ko babashikira bashobora kubashikira gute
barashobora kudutora kuri Facebook barashobora kudutora kuri Instagram barashobora kurondera groupe culturel ishaka cyane kuvuga icyongereza barashobora kurondera ishaka cultural group hanyuma bakadutora gutyo
Ego. Ego, kurakoze cyane gose. Mukanya turava dusozera ikiganiro cacu muri sangacu no munsi. Arida tuko turasa nk'abasozera kino kiganiro cacu muri sangacu no munsi sinzi ko arakandi ufise wongera ko imbere ko duhava duhana gahindukira Arida
Allo
Ego ni tuko turasa nk'abasozera kino kiganiro sinzi ko arakandi ufise wongera ko imbere ko duhava duhana gahindukira
Ego nashaka guhikaze abantu bari Ottawa canke mu micungararo mu giteramo turi mu kugira sindi yuko twari twabivuze kare ariko turi mu kugira igiteramo Ottawa ni mu kwezi kuza itariki 16 kuri Algonquin College urumva abashoboye kuhashika baze baze igiteramo cacu kizoba citwa kahise kubu na kadoda urumva tuzogira intambo z'ikirundi hanyuma ikindi nuko nashaka kubashimira cyane cyane gose ko namwadutumiye kugira dushobore kuvuga ibikorwa dukora kandi dushobore kongera gutera iteka igihugu cacu no kuvuga ingene turyohewe kuna turabarundi
ni twebwe tushimye ko washoboye kuturonkera kano kanya k'isaha yose kugira ngo abariko arumviza ijwi rya Amerika bumve abarundi byo ariko arakora ngaho Ottawa hama abandi Barundi bari mu bihugu bitandukanye diaspora niko bakunda kuvuga wobaha impanuro yahe wobatekera kahe kajambo no munsi mu vyerekeye byo gukomeza karanga ku Burundi
nibaza yuko igikuru ari gukora ico mwashoboye ushoboye gutamba ukabicisha mu gutamba ushoboye kuvyina ukavyina ushoboye gukoresha uburyo ubwego bwose kugira dushobore kwigisha abana bacu iyo bava tubigishe gukunda ico bari tubigishe gukunda ikibaranga umuntu yokorera ahashika agakoresha ico ashoboye ariko ukama twumva yuko turyohewe kandi twishimye kuba turi abarundi kumamuko yacu no kukaranga kacu
urakoze cyane gose Arida Ingabire kuri kano kanya wahaye ijwi rya Amerika kugira ngo dushobore kubana mu kiganiro muri sangacu no munsi aho mwumvise ndetse bakunze twariko turagaruka ku vyerekeye ivy'umugwi ishaka w'abarundi bari Ottawa muri Canada bigisha ikirundi bakongera bakanagitamba Arida ejo ni ijwi rya Amerika ryongera gusura kugukenera uze utwitabe hama wongere uduhe akanya tubandanye ibiganiro nk'ibi
Ego mecane mwizina ryanje n'irya ishaka ndabashimiye cyane.
Ego urakoze cyane ubwira umunsi mwiza ngaho muri Ottawa Canada.
Twese murakoze.
Makoze namwe bw'inshuti bakunzi mwari ko muratwumviriza muce ku mirongo ya FM itandukanye y'ijwi rya Amerika mu Rwanda muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikanamwe mwatwumvira kuri short waves mu gihugu cy'u Burundi canke kuri wezi tatu akaburungu radio ya Chovewa akaburungu kombe mwakoze narikora dukurikirana kuri Facebook live namwe bwe mubandanye mukurikirana ibiganiro by'ijwi rya Amerika aho muherere Innocent Kimenyi yegeranije amajwi yakoze co kimena engineer bari kumwe muhinga bw'ivyuma na Lidiane Nahazwe Tuzongere ejo mu kiganiro muri sanga igihe c'isaha 14 mugire umunsi mwiza aho murinda basigiye kano karirimbo ego mama ku mugwindanga karanga wabagumya manga mu gihugu c'u Burundi
ego mama urabanza cyane ahimbura yo kwikagwa kandi nite mbabarire kome kandi yuko nzoza
yego mamura mama
urakoze Diane ku kiganiro muri Kisanga uhejeje kudushikira.